Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa kane itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019 muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na 22 canke mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu muratwumvira no kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Ikaze mwese
mu kugerageza gushikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu byatubasigurire imigabo n'imigambi yacu ingendo shasha.
Uyu ni umushinga mateka agatongwasa inyuma yaho ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi butangaje ko umugambwe wiwe mushasha Congrès National pour la Liberté urekuriwe gukora ku mugaragaro. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye. Ikaze mwese. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi kuri no wa kane bwarekuriye umugambwe Congrès National pour la Liberté SNL mu mfunyafunyo y'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta agatogwasa gukorera ku mugaragaro. Umushinga mateka agatogwasa agisaba gutanguza umugambwe mushasha yari yashatse kuwita FNL Amizero y'Abarundi. Ubushikiranganje bw'umwankira buvuga ko atamigambwe igira amazina ashusha. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe agatogwasa yatanguye amubwira uko yakiriye iyo ngingo y'ubushikiranganje.
Yatetswe mugabo byashobotse twabyakiriye neza na kajyo keza turose kuko shobora natwe gukora politike ku mugaragaro umuntu adahura n'ubundi ngo amwagirize ngo inama zitazwi n'amategeko. Twibaza rero yuko kizoba n'ikintu ciza ku matora yimirije ya 2020.
Ubwo ruhusha bivuze ko birangiye ubunye mugiye gukora ku mugaragaro canke hariho ibindi bica bikurikira imbere yuko gukora ku mugaragaro bitangura?
Iyo bamaze gusinya ijya ngingo wamwitse ubwo burenganzira mutangura gukora abahasigaye ahacu kwitunganya twebwe nyine ubwacu tukeneye gukora inama no kubimenyesha ubutegetsi kugira ngo bafate ingingo zibereye mu bijyanye n'umutekano cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose cyo bagikenewe.
Ivyo tubona nuko umugambwe wanyu ko mwari mwarawiyumviriye bigitangura izina ryahindutse nivyo vyoba vyarabaye inzitizi imbere kugira ngo ntimushobore guhabwa urwo ruhuca rwo gukora.
Kiya gihe mwana ko twari twipfuje gushinga umugambwe tuwita Front National pour la Liberté FNL Amizero y'Abarundi washavuga bati oya yindi migambo yitwa FNL n'ibintu hamwe n'ibyo twe twavuze tuti icyo nicyo ikibazo turakura kuri iyo FNL mugando bundi ngo harabace baca kuvuga yuko nabo ngo nimba ari mu ndirimbo zabo nimba ari mu byiyumviro byabo ko bafite mu icyo kintu ngo Amizero y'Abarundi. Nanye turavuga tuti iyo singorane igikuru nuko tworonka urubuga dukorerako hanyuma turumvikana nabo dusangiye ibikorwa dutanga rero iryo zina rishasha rya Congrès National pour la Liberté. Uyu munsi rero batwemereye yuko rero dushobora gukora ku mugaragaro atawukebaguza.
Congrès National pour la Liberté n'umugambwe mutegekanya ko ushobora kuja munani nka Amizero y'Abarundi canke mubona ko muzokora nk'umugambwe gusa ivyina ni mukaba muravyihojeje.
Umugambwe urashobora gukora ari wo wonyene mugabo umugambwe kandi urafite uburenganzira bwo kwiyunga n'iyindi migambwe hageze amatora bivanye n'uko urubuga ruzoba rumeze. Icyumviro cyo gushyira ingufu hamwe twe tucakiriza yompi kuko n'ubundi icyo duharanira ni inyungu z'igihugu. None urose abo mufatanya urugendo ku ntumbero imwe wo byankira iki?
Congrès National pour la Liberté icivugo cayo co cahindutse bivanye n'icari kihari ubwa mbere canke mwagumije kuco mwari mufise?
Ya icivugo naco nyine twarameze nk'abahinyanyura kugira ngo ntiduhugu itwazo umuntu n'umwe ntitwosazira mu mpari ku bintu usanga atanicyo byokungura.
Inyuma yaho rero umugambwe wanyu wemerewe gukora ubu mugiye gushimikira kuki?
Ubwa mbere na mbere nuko tubanza kwitunganya kugira ngo inzego zijyeho hisunzwe amategeko n'amategeko arugo bagiye nk'umugambwe ubwo uvuga yuko yihuta tubwirizwa gutegura ikoraniro kaminuza kugira ngo icyo ikibazo cy'inzego kije mu nzira. Kigira kabiri ni ukugerageza gushikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu byatubasigurire n'imigambi yacu ingendo shasha dushobore kwitegura tutavuga ngo hariho umugambwe ku izina ariko umugambwe ari umugambwe uri mu banyagihugu ari abanywanyi by'ukuri bashobora kuba bawiyumvamo bakawukorera bakazona uhunda n'amajwi.
Umugambwe wanyu wemerewe gukora ku mugaragaro mu gihe abanywanyi banyu byakomeje kuvugwa ko bahohotegwa mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi ndetse gushika nino saha hariho n'abakiri mu mvuto hari ico ukwemererwa gukora ku mugaragaro ku bwanyu mubona kizohindura kuri uko guhohotegwa canke ku gutunganirizwa ko bari mu mvuto batandukanye.
Hari ico bishobora guhindura mu buryo kumbure abahora bitwaza kubona n'abantu bahuye bariko bararamukanya bagaca bavuga ngo bari mu manama atazwi n'amategeko. Hari n'icyo bizohindura ku bantu bahora bafata abantu nk'ukumenga bo bose abarundi nta burenganzira bafite bitwaje ngo nta mugambwe barimwo kuba baragize ibibazo bagapfungwa tuzobandanya dusemerera tugerageze dusabe ko baronka uburenganzira bwabo kuko ibyo aribyo byose nta muntu w'ugupfungwa nimba umuntu yakoze ikosa bakamufata bakamufunga ikuru soko bamugumiza mu nyororo nimba byo kuri bafite ibyemezo nuko bafira imbere bamushira imbere y'intahe bimwagiriye agatsindwa nta kundi yohanwa ubwo bibonetse ko ari bya bindi by'amaremenganya nta mpamvu yuko umuntu yopfundira mu nyororo igiza abantu bose bidegeme.
Honorable Gwasa, umugambwe wanyu mushasha Congrès National pour la Liberté uzotanga umukandida amatora yo mu 2020
sino cyamvuga ngo yego cyane ngo uvuge ngo oya mugabo ikizwe nuko mu bijyanye n'uburenganzira bwa politiki iyo abantu bafite uburenganzira bwo gutora n'ubwo kwitoza baba bafite ibyo rero tuzoraba icyo gihe kigeze nitwasanga bibereye nitwasanga bishoboka tuzobikora kuko n'uburenganzira duhabwa n'amategeko.
Honorable Agathon Gwasa, muramutswa guhera uno munsi mugambwe mushasha Congrès National pour la Liberté ari CNL mu mfunyapfunyo tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nanye ndabakengurukiye kuri kano kanya mumpaye kuguteramana namwe ndabumvirize ijwi rya Amerika.
Turagushimiye nawe Diane nahazwe kuri ico kiganiro na Agathon Gwasa. Andi naho abanyagihugu baba ku nkengera z'igisagara ca Gitega basabwa kudasubira kugurisha amatongo bakanubaka inyubako zikwije ibisabwa n'igisagara ca leta n'igisata ca leta kijejwe gutunganya ibisagara. Abo banyagihugu basaba leta ko iyo ngingo yosubira kwigwa neza kuko izogira ingaruka mbi ku mibereho yabo banyagihugu abenshi basanzwe ari imvukira zaho. Kugira bishoboke abo banyagihugu basaba leta ko yobanza ikiga neza uburyo bukwiye bwo kubaha imizibukiro canke bakanabaha ingurane kugira bubake inyubako zibereye igisagara. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Ingingo yo kubuza abanyagihugu baba ku mitumba iri ku nkengero y'igisagara cya Gitega kubaka ko bishakiye cyane kugurisha amatongo yafashwe na buramatari w'intara ya Gitega Venance Imanirambona mu ntango z'uno mwaka. Avuga ko iyo ngingo ari yo gufasha abanyagihugu kutimarira kamasi kubera abahashaka ari benshi narijya gisagara kizokwaguka kijayo, naho kubabuza kubaka uko bishakiye no kugira igisagara kigume gisa neza ku isohokero ryacu. Abanyagihugu baba kuri iyo mitumba ku ruhande rumwe barashima iyo ngingo nkuko babivugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Kuva na kera twamye dushaka iterambere riza mu gisagara kuko nawe tuza gupitapita handi wifitiye ahantu zuta uza utuye ni vyiza ntangorane vrema igisagara ni cyiza gose ahago ni kinyaruke kiyitse nyine mu rwa mukuru zitubone hanyuma bisigaye tuzoba mu kunyine abatunzi banini hose barabaho no muri Bujumbura murabibona abapeti bimvukira baho bariho nyine hahande nyine abasigaye nabo abamati biyo kamaitaje bakibakira uko nyine bakabana uko nyine mumutekano wange
byose tubyakira neza ariko ico ikidutera intuze ya amadidane n'uku ukungere tubasubira kuronka handi tu nkamwe nkaka kazi kibanje bagasituye kugira nsubire kuronka kandi ubundi umuntu aronsa haba nta ngorane iterambere ni rya twese. Yego,
abanyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kubabuza kwikora kuri ayo matongo kudatahuritse
nahitwa ry'amavukiro urikeneye atangorane zirimwo kabukenye gushaka kuyikenura kugira nawe mwinshi gisagara nk'abandi kimeze neza umva byogenda gute uhorabora ukuntu wapunguze iyo binutse aya mabaga bakatira twagatandatse bakubujije kugurisha tubonye amavukiro kugira ngo ndobe mu gisagara none wumve imperuka yoba igihe none kuma nijye tuye umuntu arifise kugira yikinure
byose nk'ubunye warufise nk'ahantu hanini kari mu gisagara
kuyo prawa guhari kwa shujaa ingipande kitoji kwa visa ucha uwaka kwa shuwa kuyo prawa guhari kwa shuwa laguma mwuri baba andi njene kukura mwana huu ujo sanzinga ndo mpapanda visi mjangu mutamu wanjenu uyo jeni chalinga bandi wali kubuzi anje chalinga naka nimsendu mwenye kuhuku njeno nga anjene
ibizo vini uja kutaguri jitongo hachewe ni kondaraba ijoteke kuhuanza bakariraba neza mpapakuri ufatanyi huti huti
kubana wasabga kuba kakuri kijue isho wadzo kura mwisata chare takijejo utunganya ibisagara wawanyagi hugu ubagirabati
udafisi nao kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk buryo bubake ubukuye hehe kandi gikunda ku muntu muto muto prabazo yihawe bakoze bahetanye n'ibishoboye wehejuru baguriye amaparasera bagahibimi bakabaha amakredi naho twibanye ubucuruzi ngaho gatumba ni gikunda
kaje ibintu byo kubaka mbere byonangora cyane gose benshi birotugora byonani kumwe n'amasubira kuba kandi nk'urugo rurimo umugabo twebwe batamukaze byo tugora
abo bantu bo kubaka babaha izupa bifarangira n'ubyo babafise n'ubuzi babafise katwege urumva nk'ubu twubaka nk'ikinombori nk'ubwira twubaka dushobora gufata nk'abantu nkabangahe baba bagomba kugira umugambi tugahana umusada
bavuze ko dashobora kubaka ibyo ushaka bagashaka kuzanira ubake ibyo bashaka bidahwanye n'ubuge ufise urumva intambara imizira hari ubuzima bw'umuntu
abanyagihugu bo kunkengera z'igisagara cha Gitega barafite ico basaba leta
ari hamwe bagize bati batandi nk'umuzibukira abantu bimuke bave hafi y'intuze y'amabarabara yoheza akarondera handi kure hitereye amazi kuronka udufaranga akacarondera handi hitereye yakubaka kazi
ibyiza by'igisagara nta muntu mwashobora kubyanka iyi leta yacu n'umubyeyi wacu yakwiye kuzoraba ikintu cikigega ihashira bagaheza bakazana bakaduhingurane baduha ingurane tugaheza tukubaka izo nzu nziza bo bakeneye ko natwege ibyiza by'igisagara turabishaka
amakaritsiya mwamwe hari hafi igisagara nka mushasha nyabututsi na songa igisata ca leta kijeje gutunganya ibisagara caramaze gushira ibimenyetso ku mazu aterezwa kubomogwa kubera abahubatse batakurikije amategeko igitega Fidel Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika
urakoze cyane Fidele kuri iyo nkuru aho kumugwa mukuru mushasha wa politiki y'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega dukubitira mu kirundo umugambwe uri mu kubutegetse mu Burundi ugiye gushikiriza leta umugambi wufasha abanyagihugu muri iyo ntara guhangana n'inzara ikomoka ku ruzuba Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane aho yariko arashikiriza imfashanyo abanyagihugu bahuye n'uruzuba muri komine Busoni mu gihe imfungurwa zimaze gutangwa zitarashobora gushikira abazikeneye bose urongoye uyu mugambwe hasaba intara zitarashika ivyo gufashisha abo banyagihugu kubirungika inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
byose hamwe bifungurwa twabazaniye bingana n'itoni 38 n'ibiramajana 3
Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi ariko arashikiriza abanyagihugu imfashanyo z'ibifungurwa zegeranijwe mu ntara zine z'u Burundi zegereye intara ya Kirundo muri izo ntara ivyo bifungurwa vyegeranijwe n'abanywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi naho biri uko Ndayishimiye avuga ko ivyo bifungurwa bitagenewe abanywanyi ba CNDD-FDD gusa bugarijwe n'inzara mu Kirundo
ntitwaje kugarukira ku bagumya banga gusa twaje kugarukira ku bene gihugu bose bahuye n'ibyago muri komine ya Busoni naho bamwe umunyamahanga nawe nyene arimwo y'abarundi badatunganiwe umugambwe CNDD-FDD ntiwumva yuko utunganiwe
Fabiano Bizumuremyi umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo avuga ko imiryango irenga 200 ikeneye imfashanyo mu ntara yose
harimo amakomine amwamwe amazone amwe azigize izo komine atigeze aronka kavura ikaba ari ingorane iri mu mazone ashika 5 mu mazone 26 agize intara ya Kirundo tukaba rero nyakuru wadufise imiryango yaba aba 2021 ifise ibibazo by'inzara
ku izina ry'abarongoye Alain Tubere Mutabazi uramatari w'intara ya Kirundo arashimiye ufashanyo
twagira ngo dushimire cyane gose imwe zimazeyo ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD kugwa rw'igihugu ukungana biyumviriye kuza kutugarukira ko ngaha mu ntara yacu ya Kirundo muri komine ya Busoni kubera ibyago byashutse ngaha bijyanye n'uruzuba
abaturuka mu mitumba itandukanye bari biteze ko bashobora gutahukana ico bararira yamara ntibakuye nkuko babivuga
turabashimira kabisa ko babahaye natwe hari abandi batwemereye ko baza kuduha ibyo turi buryego
bari batwengo no gutega mugabo twasanze twegwe tarimo aribishisha gusa twebwe natwe twasaba yuko natwe baduha gafashanyo kuko natwe kuko turabona yuko tumeze n'abantu benshi bamwe barangara bajya guhiga aho baca ingero bakabura ukabona baragarutse basize nk'imiryango rero muhira acisanga nyene imiryango nayo yamerewe nabi.
Umunyamabanga mukuru wa Saint David dati turazi ko bidakwiye yamara isabisabirigwira iyo rija agahamagarira intara zitaregeranya izo fashanyo kunyarutsa kubikora nk'umugambwe uri ku butegetsi. Saint David uvuga ko ugiye gushikiriza leta umugambi uzoshobora kuba inyishu ku nzara yo mu Kirundo. Evariste Ndayishimiye:
aka karere ka Nyamazi abahepfo ntabaharuguru kuyaduza bikagorana, rero nico gituma ikigwa tuhakuye ari uko dutegerezwa kwiga ingene tuzaturubaka amatangi yo kubikamwa amazi, hanyuma amazi ari muri ivyo biyaga tukayaduza, hanyuma agasubira kumanuka agenda aravomera ibitegwa. Uwo mugambi tugiye gushikiriza ko leta yowiga kugira ngo turabe ko twoza turahangana n'ibihe ahantu hameze nk'uko.
Iruhande izo fashanyo zatanzwe n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'iziheruka gutangwa n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda, ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'imfungurwa ku isipam ritegekanya gutanga imfungurwa vuba ribikije ku ishyirahamwe ku baruje ku muryango yababa 2022. Hagataho imvukira zo mu ntara ya Kirundo zitegekanya gushikiriza imfashanyo kuri uyu wa gatanu abugarijwe n'inzara ku mutumba wa Gatete muri komine ya Busoni mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi. Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha imbi z'umurango ku Ijwi rya Amerika. Umviriza Ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi.
Radio Ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro birabandanya. Inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afrika yabaye ku munsi w'Imana tariki 10 z'uku kwezi kwa kabiri ya Addis Ababa muri Ethiopia ku mugwa mukuru w'icyo gihugu. Mukanya mugenzi wacu Fide Nyongabo yavuganye na Frederic Bamvuga inyumvira yanonoso ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu akaba ari i Bruxelles mu Bubiligi. Yaganire kandi na Lionel Remesha yanonoso ivyerekeye ubudandaji mpuzamakungu ari muri leta ya California. Remesha muri leta zunze ubumwe za Amerika rero baganiriye ku kuntu iyo nama yabereye Addis Ababa yagenze. Dutangure dutega amatwi Frederic Bamvuga inyumvira.
Murakoze, mbanze ndamutse abariko baratwumviriza bamenye ko turi hamwe muri kino kiganiro, hanyuma duherekezanya dushike mu mpera yacu. Umuntu rero yishyuye icyo kibazo ejo bundi iyo nama bwa mbere n'inama zisanzwe iba nk'izindi na cyane cyane aho idasa n'izindi nuko kwari kubisikanya hagati ya Perezida Paul Kagame yari asanzwe arongoye yoshira hamwe, hanyuma akahereza umuperezida wo muri Egypte mu Misiri kugira ngo arongore ubu yoshira hamwe uwundi mwaka. Umwitwarariko wabaherekanye no mwitwarariko ujanye nuko hari umutekano muke mu bihugu byo muri Afrika ruravye ibibazo bigaha muri hagati muri Afrika yo hagati ukaraba muri za Somalia, ukaraba muri za Centrafrique, ukaza i Burundi, ukaza muri Congo, ukabona hagati ya Rwanda na Congo, hagati ya Congo n'Ubugande, hagati ya Congo n'Uburundi, ati tibagiye muri za Chad hose, muri za Niger, muri Libya nani wenda gonda konda ndonda kuna ngoma ite yuko byose urabona ko kibazo cy'umutekano ni kibazo uyu munsi kiriko kirageramira ubumwe bwa Afrika. Intumbero ya mbere ubumwe bwa Afrika kera kwari kurondera ingene bikora ko babacinyiza no kuvuga cyo bita decolonization, aha twavuga ko mu bya politike mu bisanzwe ibyo guha byose byikukiye bikokora bikikora ko bakava mahanga indi ntombero ya kabiri kwari ko bakomeza ubumwe hagati yabo ubwo bumwe bwarerekanye kubera ko barashoboye gushinga ugo rwego ndetse rwahindutse ko mwabivuze ukava ku kuri hagwitwa organisation de l'unité africaine umunsi akabari l'union africaine amajambo ni nkamwe ariko tubaganije kwari gushiraho ubumwe kandi urabona baragerageje kubaho barehana inzego hagati muri bo hanyuma ikindi bashaka gushimikira ko kwari uko bagira ubumwe bwa politiki n'ubumwe bw'ubutunzi ndavuga bwa politiki baragerageje mugabo urumva sivyo ariko mu bw'ubutunzi ntiboneka nka neza uyu munsi rero kabwo bitinane bwo bw'ubutunzi bwo buzoza ryari twaciye hazamo ikindi kibazo kivuye muri Afrika nyene no kuvuga umutekano muke mu bihugu bitari bike byo muri Afrika.
Nawe Lionel Remesha umushingantare Frederic bambuga inyumvira aravuze ko kuvyerekeye ubumwe kubijanye na politique ko bagerageje ariko kubijanye n'ubutunzi n'ubudandaji kikiri kibazo we wakurikiranye ivyerekeye ubudandaji n'ikihe kibazo nyamukuru n'ikihe kibuza ko ubwo bumwe kubijanye n'ubudandaji n'ubutunzi bibonekeza mu buzima bw'abanyagihugu muri Afrika.
Ego icyo ni kibazo gikomeye cyane kuko igihe mwavuze igihe uyu yatangura icyo bashigikiye ko cyane kwari ukugira ubumwe n'urunani hamwe mu bihugu cyane cyane kubera ibihugu byinshi icyo gihe niho byari bikicikukira ariko hariho ibihugu byari bigifise ingorane mu gihugu cya Afrika y'Epfo hanyuma mu nyuma ariko muri icyo gihe ububasha mu bintu by'ubutunzi ntibari babishitseko cyane kiretse mu gihe mu myaka 1980 harabaye ibihugu byinshi byaragize ingorane mu nzira z'ubutunzi hanyuma mu myaka 1980 haratera n'inzara mu bihugu bitari bike muri Afrika icyo gihe rero niho baca batangura kugira imigambi y'ukwiyumvira ukungene bogira iterambere hanyuma bagafashanya ariko harabaye inzitizi zikeyi kubera uravye ukungene Africa Union ukungene amahera bakoresha y'imigambi ukungene bayaronka ava mu mahera ibihugu bitanga rero ugereranya African Union hamwe n'ishirahamwe ry'abanyaburaya ishirahamwe ry'abanyaburaya icyo barushije nuko bari barafise banki ijejwe kuzana ubutunzi mu bihugu bya buraya mu nzira zo kuronderera akazi abanyagihugu babo hamwe n'ukongereza ubutunzi bw'ibihugu byabo. Iyo banki rero ntikoresha amahera y'ibihugu by'abanyaburaya ahubwo isaba amadeni ku isoko mpuzamakungu aho amadeni agirirwa hanyuma ayo madeni akaba ariyo bakoresha muri iyo migambi. Icyo kintu rero nicyo ishyirahamwe ryo muri Afrika batagize icyo gihe ariko uravye mu mugambi mushasha bashizeho w'ibihumbi 2063 barashiramo ko uyu mugambi azoba bawushitseko icyo rero nicyo cabaye intambamye mu nzira z'ubutunzi.
Reka turaza kukibandanya icyo kibazo turakibandanya cerekeye uburyo umuryango w'ibihugu byo muri Afrika ufise mu kurangura imigambi yawo. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Emmanuel. Emmanuel uratumva?
Ndabumva.
Irindi zina huri kibazo intererano?
Yitwa Emmanuel Musanga fura mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.
Mufise ikibazo icyumviro?
Icya mbere ndabanza gushima uyu muryango wagiye ukenewe uretse yuko intego nyinshi zawo zitari zagirwaho. Hari communication y'ibihugu bya Afurika ikiri hasi gusa buhahirane ntabwo twibaza impamvu twajya muri Europe twajya muri USA n'ahandi kuba twashaka ibyo twagakuye muri resource yacu nk'abanyafurika. Aba rero igitekerezo cyanjye cyangwa se n'ikibazo nabaza nibaza ngo se nk'iki kinyejana turimo muri tekinoloji nk'amateka y'Afurika tuzi colonized n'ibihugu byinshi byo muri Europe ese ubukoloni buri noneho mu rwego navuga ngo ni tekinoloji ni nakora icyo igihugu kipo wafuru kuri njye sinsaba sindi bubeho ndibaza ngo iki cyo nk'abayobozi batandukanye b'uyu muryango ndetse n'abakuru b'ibihugu bya Afurika byo barabitekereza murakoze
murakoze umwishure Frederic
numvise ikibazo ni ikibazo gihambaye cyane ubwa mbere kuri iki kintu cy'ubutunzi maze nshimikire icyo kibazo kimwe na numvise kitavuzwe ikibazo cy'ingene ibi bihugu byinshi urabona harimo byinshi bitwarwa n'ubyatwarwa n'Ubufaransa ibindi Bwongereza Bubiligi Budagi n'ibindi kuva mwaka w'1989 aho rwa ruhome rwo muri mu Budagi rusenyukiye harabaye intumbero nshasha amafaranga yahora ahabwa ama leta araza guhabwa amashyirahamwe ama multinationale icyo bita rede multilaterale ayo mafaranga aya mafaranga menshi yaje muri ibyo bihugu mugaburambye ngene yakoreshejwe ntiyakoreshejwe icyo yabwirizwa gukoreshwa usanga bimahera yagiye mu kagu k'abantu cyangwa yagiye mu minwe y'umuntu kandi ibyo bihugu byo muri Afurika nta na rimwe byigeze bivuga biti enda kubyanga abanyagihugu bacu batera imbere aya mafaranga tuyabahe baheze batera imbere wasanga ari abantu batwara biteza imbere icyo ni ikibazo kitigeze kivugwa ukije habona kandi gitorega umuti ko ibibazo bya tekinoloji uyavuze urumva uyu munsi bya tekinoloji uburyo bukoreshwa cyane muri tekinoloji buva mu bihugu by'iwacu kandi ubwo buryo burajyanwa bugahingurwa hanyuma bagaca batuzanira tugacika isoko ari twebwe twabwirizwa kuba amahinguriro tukaba n'isoko urumva rero tubara dusimba igice kimwe cyo kujya gukoreshwa nk'abakozi kujya mu turonko akazi kandi dukorera iwacu hanyuma ibyo bintu bishoregwa iwacu byombi bishoregwa no hanze urumva icyo ni kintu mbona uwo muntu avuze gihambaye cyane kandi abakuru b'ibihugu muri Afurika baburizwa kwitwararika rwose ni kuki by'ukuri uburyo bubi iwacu mugabo ugasanga ducika isoko gusa kandi ugasanga ahubwo kugira ngo babitware kuko aya maleta bagerageje kuyavuna inkokora kugira ngo babitware atacamira Afurika rero abakuru b'ibihugu babwirizwa kwicarira kuko ubutunzi Afurika ifise babwirizwa kubukingira hanyuma bagereza bakaganira n'abo banyaburaya ingene bwo butunzi bwo bwanira ingene kugira ngo bugirire akamaro abanyafurika hanyuma n'abo bantu babutemera muri ibyo bintu barimo barahingura by'isi baje babikorera iwacu badufasha hanyuma duhoze tuganire nk'abangana bataza kutunyaga mu bundi buryo bica bituma koko baguma bari hejuru yacu kandi twitwa ngo twari twikukiye
dufise kandi Thomas uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina naho hamagabiri
ndashimiye Ibujumbura
ufise ikibazo ubaza batumire cyangwa icyumviro uterera
yewe ni ikibazo kivanze n'icyumviro kuko turaje imiryango myinshi irashingwa ukaza ngo uno munsi ngo ni umwe bwa Afurika ngo ni bwa Afurika y'ubuseruko ariko ubiraje intego nyayo ugahura nenga no kwihegeraniriza ubutunzi gusa abategetsi mugabo ugahura ntibitaho iterambere ry'igihugu muri rusange iyo twagomba tubaze tuti none iterambere babona bariko barakurikira ni irihe mu gihe hashobora kuba nk'igihugu kiyatera nk'akadurubaye ku kindi gihugu mugabo ko karere ugahura naco kabivuga ko kugira gasuke mu marisi ahanini ndiko mvuga ntumbereza ku kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda hama hari indogera na majambo buri mwanya ugahura nenga akarere ka Afurika guseruko inyo Afurika yenu kamenga byose ntacyo bavuga ko twe duca tubona umenga iyo miryango ahubwo ni nk'isoko abanyaburaya bacamo kugira birondere ubutunzi muri Afurika twe niko tuca tubibona
murakoze reka Lionel abishure
ego murakoze cyane kuri ico kibazo mumpaye ego mu nzira z'ubutunzi ikintu nyamukuru cama gikomeye ni amahoro n'umutekano mu bihugu byose iyo hari amahoro n'umutekano niho ibikorwa biboneka n'umuntu afise iciyumviro agashobora kugikora mu mahoro kandi hamwe n'abagwiza tunga icyo ni kintu baraba kuko ahantu hari amahoro n'umutekano harazimbuka kugira urudandazwa
Hirero ya mgenzu wachi ufide nyonga ya ganiri na Frederic Bamvuginyu vile mnino sevzile kemigendra ni yibi hugu hamge na Lionel Remesha kubijanya ni nama iheru kakuba ya Addis Ababa nama ya huje yibi hugu vya Afrika. Ninaho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu ari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza weekend nziza murakoze.